kubw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi abanyagihugu arongoye bose akamwemwe karabaska kubera ubuzima bwiza babayemwo. Perezida Evariste Ndayishimiye aho yabibwira abanyagihugu igitega kundwa iheze yabijeje ko azobandanya atunganya neza igihugu kugira ngo cisonunure.
Abanezerewe ni bande? Abanezerewe shira amaboko hejuru. Yo birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine azingitwa. Ndabatumye mwebwe barundi mubahamagare muti bahiyo muzingitwa muze mu gihugu cy'ubunezero. Mu Burundi hasitse abantu baratwenga.
Yamara bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura baganiriye n'ijwi ry'Amerika bavuga ko atabokura uwo munezero kubera ubuzima buzimbye mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa byankenegwa nka byose byaduze ibindi nk'igitoro bigakena.
Hari cyo umuntu yaba kivuga aha turi bikankara tugenda twarapfuye. Umuntu aragenda kuri ako kazi yagize imana ya karonko arakagiye ko namaguru agataha namaguru twabaye duke ntacu ariko twabonetse ariko kabura amakara yo kuduteka. Ehe ngo uyu mwana urabuze inge naja ku ishuri
bica byumvikana yuko ibidandazwa byinshi cyane mu gisagara cya Bujumbura na yuko haba ibyo gufungura byinshi byose biva hagati mu gihugu mu gihe yatanga igitoro cyane esansi gihari yumva yuko kugira ngo bashobore kubishikana no mu gisagara biba bigoye cyane.
Na bamwe mu bahungiye mu Rwanda umukuru w'igihugu yavuze ko babohewe amaboko imugongo nk'abacakara bagize ico babivuga ko
nitubayeho nabi kuko turidegenza twari kubaho nabi yo tuguma mu gihugu hamwe umuntu adashobora gukora icyo ashaka icyo yarashatse gukora kubera gutinya umutekano we cyangwa kuvuga icyo ashaka kuvuga. Rero kumva ko twebwe tubayeho nabi cyangwa twabaye abaja b'u Rwanda ntituri b'u Rwanda turabarundi kandi tuzokwama tubari ariko icyo twanse twasa agakinyizo.
Mugabo biravuye ko atari ibyo abari exclave cyane kurusha abandi biravuye ko abari mu Burundi
ari mbere y'isinzi ry'abanywanyi b'umugambwe wiwe CNDD-FDD mu guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi bo muri uwo mugambwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yijeje abarundi ko borema kuko amafaranga y'amarundi asigaye angana na mvamakungu gutyo kw'igihugu ciwe kitagikeneye n'abagifata mu mugongo.
Amahera y'i Burundi niyo mahera kuko niyo dusumisha iwacu. Aho nasanze ivoka igugwa amadorari 5 muri Amerika mu Burundi igugwa amahera 100 hajinyabihanga nsasanga amahera 100 y'amarundi angana n'amadorari 5 y'abanyamerika. None se icyo ukeneye si ivoka? None umunyamerika ari ivoka nawe ukayirya ntimwamungana. Mugabo baragerageje kuduhenda kugira ngo twumve ibyabo ntitwumve ibyacu. Ibyo nibyo byazanye ubukene. Ndabona u Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abandi. Ndazi umuvuduko tuvudutse ko ubu tugira dutera imbere.
Iyi mvugo Frederico bamvuga inyumvira yigeze gutunganya ubuzima bw'igihugu ari cegera ca mbere co mukuru w'igihugu arayinegura.
Unezerewe yoba ari uwo kumwe nawe kandi nawe arabona ko ibintu biriko biragenda uko utariko. Je nkavuga nti uko kuntu turimo turaba mu kuba abantirumve ko bantaguhandwa ku rurimi kirenga kitabuze uyu munsi babaye benshi. Iyo mvugo ni kuryango yihe amahoro mu mutima cyane cyane mu gucabarundi mwo kubiri ababwira ngo mwebwe ntituri kumwe mwebwe turi kumwe kandi bo turi kumwe mumerewe neza babo turi kumwe nimwe mumerewe nabi. Ayo majambo yagabanye agira imigambi kuko tutumva ashikiriza imigambi kuko tutumva avuga ati umuti ubugeze nga tuvuya tugeza turiko turajinaga maze muze mu ndabe anzaza kubashikiriza iki itariki.
Leo nsengenda kumana umwe munararibonye muri politike wo mu mugambwe sawanya Frodebu abona ko ayo majambo yerekana ukujegajega kw'inzego
imigwi yose iri mu gihugu kugira ngo ibe hasi twese tuje mwirinduka duhinduke duhindure ingendo abanyagihugu abanyamigambwe abatorwa ngo barongore inzego twumve neza ko tutaba dutowe kugira ngo dukandamize abanyagihugu dukandamize abo tutavuga rumwe dufate itunga ry'igihugu turigire ikibare cyacu kuva mu marushwa n'amaganya abanya gihugu babayemo turumva abantu ndakuma bidoga hirya no hino.
Umukuru w'igihugu kundwa iheze asa n'uwavyemeje nawe nyene ari kumwe n'inzego zitandukanye mu gisata c'ubutunzi. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko igihugu gishobora guhomba kubera ubunyonyezi bw'imonogoje.
Yohani Mvembe umuso gihugu kizogira zero mbega bizogendana ane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umuentrepreneur tukaba tuta atacu duha amaboko turi binebwe n'ibyo igihugu cyagifise turabinyonora tugasabota. None umunsi cyashitse kuri zero franc zizogenda gute tuzaca duhunga twese aha murumva iyi peple yose ihunze.
Aha niho bamwe mu bakurikirana hagufi imvugo z'umukuru w'igihugu basanga imvugo abwira abanyagihugu atariyo abwira abategetsi. Leopold Sharangabo atwara ishyirahamwe CBDH Vicar abyita kunyegeza umwotsi inzu iri kwirasha.
N'amajambo by'ukuri abonekamwo imvugo kugerageza korosha ibibazo biri mu Burundi, kunyegeza ibibazo igihugu cy'u Burundi gifise, kunyegeza ingorane n'abarundi barimwo. Urumva n'amajambo abiri avuguruzanya kandi ayavugira ahantu hatandukanye. We warazi neza ko mu banyagihugu boroshe kumva, abanyagihugu boroshe kubesha. Ayo majambo kugerageza kuvuga imvugo yo kwikingira, kuvuga imvugo yo kwiyeza, yo kwiyerekana ko byose bimeze neza, ntazigera yubaka igihugu, ntazigera akiza igihugu. Jewe mbona ko Ndayishimiye akwiye kwegera abantu bakaganira, akabaza cokorwa kugira ngo Uburundi bube mu mahoro n'umutekano, Uburundi ubutunzi bw'Uburundi bwisununure.
Amakuru twakuye mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje kumenyesha amakuru yatubwiye ko ivyo biro biba vyamuteguriye amajambo mu ndimi zibiri, ikirundi n'igifaransa. Uwo twavuganye atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko umukuru w'igihugu afise ubuhinga bw'imvugo bwo kutavuga ivyanditswe byose, yamara ko ivyo ashikiriza byinshi bitaba byateguwe n'ivyo biro. Uwo yasiguye ko ari nka kabijya kerekana indongozi nziza. Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika.